iyo mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuno mugoroba w'umunsi wa gatatu tariki 19 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'ibihumbi bibiri na 17 muri studio gatanu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe, ndabaramukije kandi bahaye ikaze mu biganiro byacu.
Twese hamwe tugakorera hamwe, bityo tukihuta kandi tukagera kure. Nitujya mu gikorwa cyo ku itariki enye z'ukwa munani nibyo tuzaba dutekereza.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu bikorwa byo kwiyamamaza aho yari mu karere ka Bugesera. Ibindi kuri aya makuru ni mukanya.
Kuri uno munsi wa gatatu, umukuru w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yavuze ko igihugu ciwe kizohangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwiyamiriza ibihano bishasha ku gihugu ciwe.
Mu cyumweru gishize, kaminuza ya Columbia iherereye mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabye urubanza yarigwagamo n'uwari umunyeshuri wayo Paul Nungesser, ayishinja kuba itarabashije kumurengera ubwo yashinjwaga gufata ku ngufu kandi ari ibinyoma.
Ibiro by'igihugu cya Malawi bijejwe kugwanya ruswa ACB byahagaritse uwahoze ari umushikiranganji ajejwe uburimyi muri icyo gihugu aho yagirizwa ruswa.
Mu gihugu cya Kenya kandi, urukiko rwakatiye igifungo cya burundu abagabo batatu bazira kwambura ubusa umugore bakanamukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina.
Ayo namwe mu makuru tujye kubashikiriza vugwa hirya no hino ku isi, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Iran. Kuri uno munsi wa gatatu, umukuru w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yavuze ko igihugu ciwe kizohangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwiyamiriza ibihano bishasha ku gihugu ciwe. Ivyo Rouhani yabishikirije mu itangazo yashikirije aho yari mu nama n'abategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu yerekanywe kuri televiziyo. Iryo tangazo yarishikirije nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ko zitanze ibindi bihano ku bantu n'amashyirahamwe umunani bashigikiye umugambi wa Leta ya Iran wo guhingura amamisiri ruhonyanganda. Rouhani, umunyepolitike afise ibyumviro bibayabaye ariko amaze igihe anegura imigambi itari mike ya Amerika, avuga ko muri iki gihe imigenderanire hagati y'igihugu cya Amerika na Iran itari mu nzira nziza. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu bwatangaje ko bwahaye ibihano ishyirahamwe nka Iran's Elite Revolutionary Guard, bavuga ko bari mu mashyirahamwe yagize ubushakashatsi bujanye na programme yo guhingura amamisire ruhonyanganda muri icyo gihugu. Ubwo bushikiranganji buvuga kandi ko uko kuntu Iran ibandanya guhungabanya umutekano w'akarere k'ibihugu by'Abarabu bigaragara ko batitayeho umutekano canke iterambere ryaho.
Urakoze Oriane. Ni radio ijwi ry'Amerika niyo mukomeje gukurikira. Mu cyumweru gishize, kaminuza ya Columbia iherereye mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabye urubanza yarigwagamo n'uwari umunyeshuri wayo Paul Nungesser, ayishinja kuba itarabashije kumurengera ubwo yashinjwaga gufata ku ngufu kandi ari ibinyoma. Umunyeshuri w'umukobwa washinjaga Nungesser kumufata ku ngufu nawe yareze iyi kaminuza kwita ku busugire bw'izina ryayo aho kurengera abakorewe ihohoterwa mu kigo. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'Uburezi wa Amerika Beth DeVos yavuze ko hari byinshi bigomba kuvugururwa mu mategeko agenga uburezi. Avuga ko hagomba guhinduka amwe mu mategeko yari yarashyizweho na guverinoma ya Obama mu rwego rwo kurengera abanyeshuri bose. DeVos ibi yabitangaje nyuma y'imyigaragambyo yakozwe na bamwe mu banyeshuri bavuga ko bahohotewe imbere y'inyubako ya Minisiteri y'Uburezi ya Amerika ikoreramo. Maya Weinstein w'imyaka 23 nawe avuga ko yafashwe ku ngufu ubwo yari mu mwaka wa mbere wa kaminuza muri George Washington University iherereye hano i Washington DC. Ikigo gishinzwe kwita kugukurikirana ibyaha byihohoterwa rishingiye ku gitsina cyo kivuga ko hagati ya kabiri n'umunani kwijana by'ibyaha byihohoterwa rishingiye ku gitsina aba ari ibihimbano ugereranyije n'ibindi byaha bitangwa muri rusange.
Ubudagi burasaba irekugwa ryihuta ry'umunyagihugu wabo yafatiwe mu gihugu cya Turkiya. Martin Snowden, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'Ubudagi bujejwe imigenderanire n'amakungu, yavuze ati leta ya Turkiya ikwiye vuba na vuba gutegera gashavu leta y'Ubudagi ifise kwihagarikwa ry'umugabo rw'umugabo, kandi uko ubu batagera bata ubu ba, kandi ko bagategera kubu bitakiri byo kwihanganira canke ngo boroshe ico kibazo cifungwa rya Peter Snowden. Mu ntango z'uku kwezi igihugu cya Turkiya cyahagaritse uwo mugabo kiramufunga kiyongera gifata abandi bakozi b'amashyirahamwe haranira agateka ka muntu, muri bo hakaba harimwo umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe Amnesty International muri Turkiya yagirijwe kuba yifatikanije mu bugizi bw'iterabwoba n'abandi bagabo.
Radijwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira. Reka twerekeze no mu gihugu cya Kenya. Urukiko rwakatiye igifungo cya burundu abagabo batatu bazira kwambura ubusa umugore bakanamukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo babikoze mu gihe bari bahuriye nawe mu nzira yambaye imyambaro migufi. Ibi byaha byakozwe mu mwaka w'2014 mu murwa mukuru Nairobi, aho aba bagabo bahuraga n'uyu mugore yambaye imyambaro migufi maze bayimukuramo ku ngufu ndetse baranamuhohotera anibwa bimwe mu byo yari afite birimo telefoni igendanwa n'amafaranga. Umwe mu babonye ibi biba yafashe amashusho ayashyira ku mbuga nkoranyambaga maze bituma hatangira imyigaragambyo mu mujyi wa Nairobi y'abatari bishimiye irihohoterwa rikorerwa abagore. Iyi myigaragambyo yari yahawe intego ivuga iti "My dress, my choice", ugerekereje mu Kinyarwanda bivuga ngo nambara uko nshaka. Iyi myigaragambyo yatumye aba bagabo batatu, Edward Gitau, Nicholas Mwangi ndetse na Meshack Mwangi, bafatwa barafungwa nyuma bakatirwa igihano cy'urupfu, ariko kuko cyakuweho mu gihugu cya Kenya gisimbuzwa gufungwa ubuzima bwabo bwose.
Muri Afrika kandi ibiro by'igihugu cya Malawi bijejwe kugwanya ruswa ACB byahagaritse wahoze ari umushikiranganji ajejwe uburimyi muri icyo gihugu hamwe n'abandi babiri bari bafise uruhara mu rudandazwa rw'ibigori byinjira mu gihugu rutemewe n'amategeko. Igihugu cya Malawi cyatanguye kugurira ibigori hanze y'igihugu mu mwaka uheze, inyuma yaho habereye uruvura rw'umurengera n'uruzuba rw'umurengera gwatumye inyimbu itaba nziza. Abategetsi b'ivyo biro vya ACB batangaje kuri uno munsi wa gatatu yuko bahagaritse ministre George Chopanda hamwe n'umugwizatunga Grace Mijiga Mongo n'umugabo yikorera ivyiwe Rashid Tayub. Abo bantu bose bagirizwa gukora urudandazwa ruteye kubiri n'amategeko rugizwe n'amatoni 100,000 y'ibigori bivuye muri Zambia bikaba byacishijwe mu biro vya ADMRC bijejwe kugurisha imbuto.
Twerekeze no mu gihugu cya Nigeria. Abantu 23 nibo bamaze guhitanwa n'imvura idasanzwe yibasiye igihugu cya Nigeria, ubusanzwe kigizwe n'igice kinini cy'ubutayu. Nkuko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye, imiryango isaga 2,400 niyo imaze kuvanwa mu byabo n'imyuzure yatewe n'iyi mvura yayogoje igihugu kuva mu kwezi gushize kwa gatandatu. Umuryango w'abibumbye utangaza ko usibye ababitabye Imana, amatungo arenga 400 nayo yishwe n'imyuzure mu gace katahowa gaherereye mu burengerazuba bw'iki gihugu. Kugeza ubu ntiharabarurwa umubare nyawo w'ibyangijwe n'imvura yibasiye uduce tw'uburengerazuba, amajyaruguru no mu murwa mukuru Niamey.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice 3.
Mudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ya Gmail ni radioyacu@gmail.com naho kuri Facebook ni radio yacu mu ijambo rimwe no kuri www.radioyacu.com. Amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda. Ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame byakomereje mu karere ka Bugesera kuri uyu wa gatatu. Umukandida wa FPR Inkotanyi yashimye uruhare rw'amashyaka yiyunze mu ishyaka rye mu kubaka igihugu. Ku nshuro ya mbere abayoboke b'indi mitwe ya politike biyunze na FPR nabo bongeye gushimangira ko amatora yarangiye, hasigaye gusa gushyiraho igikumwe. Asumita Kaboyi ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika wadukurikiraniye inkuru.
Mu gihe cy'uwo masaha sita nibwo umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yarageze mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera. Uyu mukandida yakiriwe n'abaturage benshi baturutse mu mirenge inyuranye igize aka karere. Ku nshuro ya mbere abagize indi mitwe ya politiki yiyunze na FPR bahawe urubuga basobanura impamvu bashyigikiye Paul Kagame wa FPR nk'umukandida. Uyu ni Mukabarisa Donatira, umuyobozi w'ishyaka riharanira kwishyira ukizana. Umuyobozi w'ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa muntu PR, akaba na perezidante w'inteko ishinga amategeko. Uyu muyobozi wa PR yongeye nawe kunga mu buryo umukandida wa FPR asobanura ko amatora yarangiye.
Mu byabereye amahanga inshoberamahanga harimo n'ubu bufatanye bw'imitwe ya politike imushyigikiye nk'umukandida. Twarangije kumutora, igisigaye ni ukuzashyira igikumwe kuri tariki enye. Nagira ngo rero bose nsabe abayoboke b'ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu, nsabe abanyarwanda bose n'indi mitwe ya politike n'abatari mu mitwe ya politike ku itariki ya kane muzagende mwese mutore Paul Kagame. Paul Kagame oye!
Umukandida wa FPR Paul Kagame yavuze ko indi mitwe ya politike yiyunze na FPR izagira umwanya wo kubitangariza abanyarwanda. Avuga ko ashimira amashyaka umunani yifatanije na FPR. Umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yavuze ko ikigamijwe ari uko abanyarwanda bose batera imbere, ntawe basize inyuma, ku buryo n'ufite intege nke azamuka, kuko FPR yabikoreye abayirimo n'abatayirimo. Paul Kagame yongeye kubwira Abanyabugesera ko amatora yarangiye ariko basigaje kubinoza.
Twese hamwe tugakorera hamwe bityo tukihuta kandi tukagera kure. Nitujya mu gikorwa cyo ku itariki enye z'ukwa munani nibyo tuzaba dutekereza. Nubwo ngo twakwihuta kungana gute, twagera kure kungana gute, turi hamwe. Uburyo bumwe ari nabwo mwahisemo ni ugukomeza inzira FPR Inkotanyi yashyizeho no gutora umukandida wa FPR Inkotanyi. Ubundi igikorwa cyararangiye ni ugukinoza gusubya mu
kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi. N'abakuze ntibari basigaye inyuma. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko hari byinshi bakesha Paul Kagame.
Yampaye imihenda mpaninka, yampaye UPC, ubu amafaranga ya UPC njayafata nkayarya neza nkaguramo ihene, umukecuru akaguramo inkuki, inzu yanjye maze kuyubaka neza, ihene naguzemo ziraho ziri kubyara.
Ntawundi natora
ni kubyamakora imotora yewe n'umukecuru ntarengeze kuyiryamaho, agakecuru kakamfumbata neza nanjye kakafumbata neza ngo nareka gutora Kagame.
Isi yahindu kandi umuryango wanjye wose ninzu zabaje imbere zimutore Kagame.
Kera abagore barakubitwaga, abagore ntibagiraga agaciro, none uwo mugore asigaye yihangira umurimo akigurira igitenge akero. Umugabo wanjye yarankubitaga pe, yarankubitaga naba nanatembere nagatsubira mu bagabo bawe akankubita, ariko babazi ko nahita ajya kumureba kubera ko mafite agatelefoni we. Niyatangiye kuntonganya namwanire kanze shanira kanze nakoraho nimpamagara polisi agahita yiruka.
Mu gihe umukandida wa FPR Inkotanyi yiyamamarizaga mu karere ka Bugesera, akaba yananyuze na Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge na Gahanga muri Kicukiro, umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza we yari mu murenge wa Base mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, naho Mpayimana Philippe umukandida wigenga we yakoreye mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Murakoze cyane Asumta Kaboyi ngaho i Kigali. Tuve mu Rwanda tuje muri Tanzania mu ikambi y'impunzi z'Abarundi Induta. Muri Tanzania hashizwe ahabona urutonde rw'impunzi zifuza gutahuka kandi zimaze kwiyandikisha. Urutonde rwamanitswe kuri uyu wa gatatu nyuma y'umutaga hariko imiryango ishika ku 348 ikabigizwe n'abantu bagira hafi 15,000. Iyo miryango ivuga ko yomowe n'inzara iri muri yo kambi y'impunzi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Pierre Clavan yo nkuru.
Urutonde rw'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zifuza gutahuka mu gihugu cy'amavukiro rumanitse mu kigo cy'utwari iyo kambi. Ubwo rutonde ruri ku imiryango 348, harimo imiryango irimo umuntu umwe cyangwa abarenga batandatu, gutyo bigatuma abantu bose hamwe bari kuri urwo rutonde barenga 15,000. Uwo mutama ari mu biyandikishije ngo bazotahe.
Ebaga namaze kwibona akazi nakanje ngakari ya harya ku rupapuro niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanjye cy'i Burundi. Mugabo mu guhunga nta uragana n'uwundi, n'ugumuka nta uragana n'uwundi, niba yatsimvira nabo nyine bazodusanga mu Burundi.
Ubu nawe mugenzi we afite umuryango w'abantu 8, avuga ko inzara ariyo yatumye aja kwiyandikisha ngo asubire muri komine Mabanda, intara ya Makamba, mu bumanuko bw'u Burundi, aho yahunze ava.
Inzara ihari yica ikindi abarundi barafata ntibabyizenya, basaba kumagura abantu bakabakora imirambo, bahateye amajosi abandi babaturiye, abandi batewe mu myunga n'abatari igihumbi. Ndateka basa minisitiri zeyumva ko inkambi zigaragara rero. Ndavuye mu Rwanda muri Makamba, ngomba ngende basa yani ntibobona ngaha abantu bararwaye kuhahunda, ntimubona zanari abantu bari mu gupfa. Bafishije amazina yanyuma abandi bagiye bafisha ku gatanu.
Nawe biri uko hari n'abandi bamenyesha ko batarumva ko batekaniwe mu mitima yabo kugira ngo basubire mu gihugu cy'amavukiro.
Jewe kishaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano muke hamwe n'intwaro mbi. Ije rero ntibirahera, icyo sinahunze ubukene, sinahunze inzara, n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyicama bakantwara ikiziga.
Abo barenga 15,000 bafashe ingengo yo gusaba gutaha bagwiriyemwo impunzi zibaho bita mu mazone kuva mu 9 gushika muri zone ya 21. Ayo mazone nayashikiyemwo abarundi bahunze kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2016. Abo nk'uko bivugwa na bamwe mu barongoye abandi bagwiriyemwo abagumye bahimiriza abandi bagenzi babo gutahuka kuva bagishika. Ni naho izindi mpunzi zifatira mu kwikeka ko bobo bahunze bari ku wundi mugambi.
Niho rero hasi haboneka abantu batanga inyigisho bagahunga baza gusigura izindi mpunzi zisanzwe ziri no ko mu Burundi basizara amahoro inyigisho zo gutangwa guhunguka baca batangwa kuzitanga. Niho rero hagamunewe imfungurwa bivanye n'abo bantu bahunze baje gutanga inyigisho. Abanyagihugu bace biyumvamo yuko botaha bivanye n'uko bababwiye ko ari amahoro, kandi ko bakabona ko n'ubuzima bugiye kubagora cyane kubera imfungurwa zisanzwe zitangwa. Mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bifuza gutaha ari abaje guhera mu kwa mbere, nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe 2015 umubyeyi gutaha byumva mu gushika ku bashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi 2016.
Gushika ubu nta kirangaminsi kiramenyekana caho izo mpunzi zizotahira, ingene zizotaha, aho zizoshikira canke imfashanyo zizohabwa. Mu ntango z'iyindwi iyo kambi ya Nduta irimo impunzi z'abarundi zirenga 126 yaragendewe n'abaserukira ibiro by'umuhuza mu matatu y'abarundi, abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'abaserukira umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Izo ntumwa zemereye impunzi zose zishaka gutahuka ko zizofashwa mu minsi ya mbere bamaze gushika mu Burundi. Abatarashaka gutaha nabo bemerewe gukingirwa bikwiye, banabwirwa ko atawuzo kwigera abirukana ku nguvu kuko ari uburenganzira bwabo. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Arakoze Pierre Clavier niyo nkuru. Tukiri kuri izi nkuru kandi z'abarundi bakomeje gutahuka, indi miryango y'abarundi bagera kuri abandi barundi bagera kuri 12 baheruka gutahuka bava mu gihugu cya Uganda, bavuga ko nubwo batahutse ubugarijwe n'ubukene bukomeye. Iyo miryango ibiri yahungutse yashyikiye mu mutumba rw'ibikara komini Busoni, intara ya Kirundo, bavuye mu nkambi ya Nakivari. Umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko imyiteguro yo kubafasha igeze kure. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ndarurinze Jean Bosco uri Burundi.
abahungutse bavuye mu gihugu cy'u Bugande bavuga ko bafashe iyo ngingo ku mpamvu zibiri. Ubwa mbere bavuga ko bitabiriye akamo k'umushyiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, ubugira kabiri bagasigura ubuzima bubi bwo mu ikambi.
Haje umushyiranganje mu Bugande aho dukangurira gutaha ko mu Burundi aramahoro, turagenda tuyandikisha ngo dutahe, twandikishe mu kwezi kwa kabiri niho yaza, tukaza twamatwibutsa baducyure ntibaducyura, cyangwa dufata ingingo yo kuvuga ati twebwe dutahe. Batugaburira umwe ibiro 12 ku kwezi k'ibigori, bakatugaburira amasahani abiri ibiro bibiri by'ibishyimbo, icyo ni nusu cya CSB buri kwezi. Hatabonetse rero umwanya wo kwiyaranja ngo umuntu abone uko akora, ntiyashobora kubaha ibyo ntiyashobora kumutunga. Niyo mpamvu rero twafashe umwanya twebwe tugomba kwitahira mu gihugu cyacu.
Gushika mu Burundi ntibyaboroheye nk'uko babivuga,
byaratugoye cyane rwose, byaratugoye. Tuva mu nkambi twaraje tugera hariya ku mupaka mu gihe cy'amasama y'igitondo, tubambuka turaza tujya tugeze mu Rwanda barafite iminsi irape. Amahirwe rero twagize ku bw'Imana, umukuru wa polisi wo mu Bugande yahise aducisha inzira ya mukato, turaza bariyo tuzanira mu gitondo, dufashe imodoka tubona turaje tugeze. Ariko twagize ingorane cyane mu mayira,
byasabye kutuma amafaranga kugira baducisha inzira yo ku ruhande. Twaremeye dushika tugaragara, nta kintu nyine twashikanye, ahangaha gusa umuntu w'umugira neza, abantu nyine batuzi umubyira nk'uko twanara tuzaniye nk'utugori uduharage gutyo gake gake nyine umuntu akabona rusuko kujya.
Abahungutse baranasobanuriye ijwi rya Amerika uburyo bashyitse mu ikambi y'impunzi ya Nakivale.
Jyewe nagiye mu 2015 mu kwezi kwa kane, ndasize hano nteragiye ibishyimbo nshanagenda ngiye ndibuze kuza gusura umwana wanje abayo, nshanumva ngo hano muri leta mu kwezi kwa gatanu, nagiye imbere y'igihe ngo basenyuye ingo sengirite yasenyuze, ndavuga nti Burundi isanzwe ndabizi ukuntu imeni ireka shingumayo shangumayo gutyo. Abagiye baza bakaruka basanga nta ntambara nahunze, jewe
nagiye nk'usanga umuryango nta ntambara twagiye duhunga, twabona ari amahoro nta ngorane, twagiye twararangije amatora
nta ngorane zanjanye rwose. N'ubu mutama twagiye nsanga kuko sinari kugumaje.
Abo Barundi bahungutse basaba gufashwa kuko hataco birengeje.
Nuko tuzo twari dufite twarasambaguritse nyaho nawe n'ibyo ubona, mutufashikiye mu kare ukuntu mwo tugaburira uko turya. Nicyo cya mbere dusaba batubonye ibyo turya byaba ari byiza, kandi mubonye n'ukuntu mushobora kuba mwo dusabira nko tuzu na tuzo byiza kuruta.
Badufasha nene ko atacyo dufise turya, kandi ubona atacyo twishoboje muse ntadu ntatubaga tuzise dusoroma twiduraryama tutabonye ibyo turya turaryama. Nene twogira gute ko tudateze gusubirayo, tuzoguma hano twapfa dupfire mu gihugu cyacu.
Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo arabahumuriza.
Komini ikuriye iri iragerageza kubarondera utuntu yabafashisha bicishije mu miryango nyine muri cya kigega kintega bizotsa, ariko nabo babana nyine baragerageza kubafasha. Reka si nabo gusa, hariho za Bugabira baje bava muri Tanzania, baje bava mu gihugu cy'u Rwanda, bose bakirwa muri ubwo buryo bashikira umuryango iwabo.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko hakibonekeza inzitizi ku Barundi benshi bifuza guhunguka.
Guhunguka kiracagoranye cyane kubera ko amatwa dusumira mu nkambi iyo bari birabagora kuvayo, barakababuza guhunguka. Natwe rero abashitse hino barabitubwira ko baza bafise ubwoba ngo badafise inkuru zimeze neza mu Burundi, ariko turababwira ati none mwabonye ari gute, bagaca n'ababwira abo basizeyo mu nkambi bakoresheje amatelefone kugira ngo nabo bahimirize gutahuka, ariko turabyumva ko abashaka gutahuka ari benshi cyane.
Uwo mutware amenyesha ko imigwi irijejwe igikorwa cyo kwakira abahunguka yashinzwe mu makomine yose agize intara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze tukiri mu Burundi imiryango irenga 200 yo ku mutumba gasenyi wa commune Mutimbuzi mu ntaya Bujumbura iheruka kwimugwa ku nguvu ariko harubakwa inyubakwa zikirimba cy'umukuru w'igihugu isaba umuhuza w'abarundi kubafasha kugira bahabwe imizibukiro iyo miryango yabishikirije intumwa za ombudsman zari zagiye kubagendera kuri uno wa gatatu bindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Inyuma y'imezi arenga abiri abanyagihugu bo mu gasenyi bimuwe ku nguvu muri ico kibanza bavuga ko batagira yo bacira nayo bamira abishoboye nyuma y'ahinzu bari barubatse zisamburiwe bagiye kuba handi abatishoboye bobo n'ubu niho bakiri baba mutuzo tubwatsi bazingaguye tamvukiye Joseph umuvyeyi w'abana batanu n'umwe muri abo bagize umurwa abatishoboye byanse ko bavaho mu gasenyi
twe twabuze tuja niyo tuva niho mpamvu umuntu twagarutse ngaha twarabuze uburyo bwo gupanga tugaruka kuba ku busago twaho
mwari usagasago karabafasha n'umuryango no muraga kwigwa mu mugore n'abana
ashana kwita turaho kumwe twiyengekeza abana bamwe aje tuja kwasabira indaro abantu tukarana ngaho kandi ko ari hato nibika tujye imbeho n'ibindi ugasanga ni hatari turi mu buzima budasanzwe prime
abone gasenyi bavuga ko bari mu kangaratete bafite byinshi basaba umuhuza w'abarundi uno mukenyezi ari mu batakambira Ombudsman Edouard Nduwimana
muhuza w'abarundi twaramwituye aratubwira yuko bijyacu biri mu butungane byo twasaba yuko ubwo butungane bwo tunyarukiriza hanyuma bakaduye mizibukira ari twa umuntu azingazinga akatuzingazinga imvura itaragwa ibibazo dufise uno munsi ntitugiraho tuba naho dufise turi naho twatsindaro nukuri ubukene buhari kutunga umuryango biragoye n'abana bacu nuko twari muri vacances ubu ntitugira naho bazokwiga naho tuzi ko tazi naho tuba
inyuma y'urwandiko barungikiye umuhuza kugenekereza ya gatatu kuno kwezi kwindwi turimwo bamusaba kubabariza ibyabo kuri uno wa gatatu intumwa z'umuhuza w'abarundi zishikiye mu gasenyi intumbero y'urwo rugendo yari yo kwirabira uko ibintu byifashe n'icyo abonye gasenyi bimuwe aho hari kubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu basaba umuhuza nkuko byashikirijwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe inyuma y'ikiganiro hagati y'impande zibiri Jeremike Kenwa yararongoye intumwa z'umuhuza Edouard Nduwimana yabwijwe ijya Amerika bimwe mu byabo banyagihugu basaba umuhuza ko yobafasha
basavye yuko kubera amazu yabomowe bari bayubatse biciye mu ngurane bafashe mu mabanki bavuga bati uno munsi biratugoye kugubandanya twishura amabanki batina cyane cyane kubijanye n'inyungu bagasaba leta yuko ayo mabanki yoba arabangira leta karabukuna amabanki yobangira kubijanye n'inyungu ziva kuri ayo madeni bafashe mu kubaka ayo mazu bavuze bati harabagize ihahamuka twababwiye rero yuko na cyane cyane nko bafise izo gorane bamutabarize hakiri kare ariko kandi na twebwe tugiye kubishikiriza uwaturungitse kuri kino gikogo cyo rero nico catubye dushikano ariko tukakenguruka cyane kukubera bonyine bavuze bati turumva yuko ivyo yadushikiye bitavuye kuri leta ati turarindiye n'umwizigiro mwinshi yuko tuzotunganirizwa
umuyobozi mwishikira mu biro vya Ombudsman w'abarundi yabwiye abo banyagasenyi ko ivyo basaba bagiye kubitura wabibatumye kugira nawe abishikirize inzego zibijejwe abo banyagasenyi bagizwe n'imiryango 23 ntibahawe imizibukiro co kimwe n'abandi babana muri ico kibanza ca hegitari 40 kiriko cubakwamwo ikirimba c'umukuru w'igihugu ariko leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranga anje bujejwe amatongo ivuga ko imizibukiro yose yasohotse iyo dosiye iri mu minwe y'ubutungane abagabo babiri bagirizwa kuba batashikirije iyo mizibukiro abo yarigenewe bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba Evariste Nzikobanya nka Bujumbura ijwi rya Amerika
Juti mwese mubananye kumvira radio ijwi rya Amerika ibiganiro biragarukira ngaha mu kanya ariko mbere yaho reka turacire ku mayange makuru twabashikirije twabwiye ko kuri uno munsi wa gatatu umukuru w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yavuze ku gihugu ciwe kizohangana na leta zunze ubumwe za Amerika mu kwiyamiriza ibihano bishasha ku gihugu ciwe
twabwiye ko kandi mu gihugu cya Kenya urukiko rwakatiye igifungo cya burundu abagabo batatu bazira kwambura ubusa umugore bakanamukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina
Tuwabye kandiko Budagi busaba irekugwa ryihuta ry'umunyagihugu wabo yafatiwe muri Turkiya. Uyu akaba ari Peter Studener ajejwe ibikorwa byo guharanira agateka kazina muntu.
Twabwiye ko kandi abandi bantu 23 aribo bamaze guhitanwa n'imvura idasanzwe yibasiye igihugu cya Nigeria, ubusanzwe kigizwe n'igice kinini cy'ubutayu.
Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri uno mugoroba. Mwari muri kumwe naho yanditanga ishaka
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe. Ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda radio Ijwi rya Amerika yabateguriye. Murara haryana.